SBS Radio.
Nongeye kubaha ikaze abari ko baradukurikirana nitwa Jean Paul Amede iyi ni SBS mu Kirundi ndabakengurukiye mwebwe mwese rero mwahisemo kubana natwe aho no musi tugiye kuraba ingene hariya muri South Australia bahimbaje imyaka 59 Burundi bwikukira kumwe na Elias Kaburahe uyu akaba ariwe aserukira ishyirahamwe ry'Abarundi hariya ibyo byose tugiye kubirabira muri iki kiganiro ingene bahimbaje uwo munsi aho mbere mu guhimbaza uwo munsi kominote y'Abarundi yatanye mu mitwe na kominote y'Abanyekongo mu rukino rw'umupira w'amaguru Kongo ni muri iki kiganiro kase sbs.com.au Kazi kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro bwana Kabura Elias.
Murakoze cyane Amedi kudutumira ku radio yanyu ya SBS.
Murakoze namwe kwitabira akamu bwana Elias. Reka tubanze imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina aho musanzwe muserukiye Abarundi bari ngaho mu ntara ya South Australia. Mbega Abarundi bari ngaho bifashe gute muri ibi bihe bya coronavirus?
Muri rusange Abarundi bari hano mu ntara ya South Australia bifashe neza kuko ikiza cya coronavirus hano cifashe neza nta ngorane nyinshi zihari. Iminsi iheze hariho amakesi make ariko leta yarashoboye korohereza abanyagihugu turahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira hano mu ncamake abantu bifashe neza nta ngorane.
Ego abariko baradukurikirana tubamenyeshe ko iyo ntara ya South Australia ni muri Australia turiko turavuga iri muri nkeya zitarashobora kuja mu mabwirizwa yo kuguma mu rugo sinzi ko noba nibeshe.
Ntiwibeshe cyane Amede kubera leta ya hano irabikazemo cyane byo gukurikirana ibijyanye n'iki kiza cya coronavirus. Abantu bose babonetse ko baba bafise uwo mugera baca bajyana mu mahoteli bakagumamwe bigaca bituma abanyagihugu baguma bakingiwe aca muntu n'umwe ari muri mu banyagihugu afise uwo mugera mu ncamake nta lockdown iriho hano muri South Australia.
Murakoze cyane bwana Elias ko ariko baradukurikirana ni SBS mu Kirundi nitwa Jean Paul Amede. Murashobora kudukurikirana no kuri Facebook urondeye SBS Kirundi. Tugaruke rero ingene mwahimbaje imyaka 59 Burundi bwikukira aho muri South Australia imbere yuko dugera ku rukino rwabahuje n'abakongomani. Mbega ubwo rubanza rwari rwifashe gute ngaho kuko izindi ntara ntizashoboye guhimbaza uyu munsi kubera amategeko yaguma mu rugo mwebwe byari byoroheje mwebwe ngaho ubu byari bimeze gute?
Mu ncamake mu shingantara ya Made ntibyari byoroshye na twebwe kuko twagumanye amakenga menshi cyane. Ubwa mbere hataraboneka abantu batanu bafise basanganywe umugera wa coronavirus. No kuvuga twari dufise ikibanza gishobora kwakira abantu 385 ariko turiko turakorana na leta mu gisata cy'amagara y'abantu baca baravuga bati twemeye abantu 150 gusa. Twebwe kugira ngo twirinde mu ntumbero yo kugira ngo dukwize amateko ya leta no gufashanya na leta kwiyumviye yuko twoha ikibanza abantu 120 gusa ariko turategekanya yuko bishitse bakarenga dushobora gushika ku bantu 150. Niho twari dusaba abantu ko bokwiyandikisha imigwi y'intambo n'abandi bose bashobora kwiyandikisha ariko uraze ko Abarundi bararyoherwa cyane ntibyakunze yuko biyandikisha n'abatiyandikishije bose baraje ku rugo rukino mu nshamuko niko twaruteguye. Hanyuma kindi nacyo ni uko twakoranye n'inzego z'igihugu dukorana n'abanyagihugu Abarundi bari hano muri South Australia by'ukuri turabitegura neza biragenda neza.
Ego mu nyuma y'ibyo birori hariho urukino mbere mwateguye rwahuje Abarundi baba mu ntara ya South Australia ni muri Australia cyo kimwe n'abakongomani bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanzwe babangaho urukino rwo rwagenze gute mwatsindanye gute
cyo twategura ibyo birori narahaye umwanya ugwaruka kugira ngo nago rutegure ikintu go shikiriza kuri uwo munsi mukuru ujanye n'imyaka 59 y'ukwikukira ku Burundi agwaruka gwaratunganije urukino rwarubereye igisho cyane aho ndako ndaraba abantu baje kwita bacikangira nk'amajanane bitavye ubwo rukino ubwo rukino bamaze kurutegura bo abarundi bahura n'abanyekongo b'impunzi abarundi kweri barerekanye yuko bazi umupira kandi bari kubarigina insinzi ikomeye y'u Burundi kuko barashoboye gutsinda ibitsindo bitanu abakongomani abakongo nabo batsinda igitsindo kimwe urumva rwarukino kweri rubere ijisho ku barundi no guteriteka Burundi no guteriteka abarundi bari hano
abanyekongo bobo bari baramutse bahimbaza imyaka 60 nabo bikukiye mbe nabo bawuhimbaza uwo munsi canke bobo bari bawuhimbaje imbere yaho gatoya
abakongomani bawuhimbaje ku munsi wa 6 kubonaje bari bantumiye nasho kwitaba ibirori byabo bya birori bibere ijisho mu nshamuke bo bawuhimbaje ku munsi wa 6 tuwimbaza ku munsi w'Imana kubera twagomba yuko abantu bose bashobora kwitaba uwo munsi mukuru kuko hariho nk'abantu basanga ku munsi wa 6 bayabita abadivantist kenshi ntibari bakunze kwitaba ibirori nabo twabonye yuko byo babyiza baronse umwanya wo kwitaba ibirori abarundi babatunganije
kabura tugiye kurangiza kino kiganiro ariko kubandi bantu kumbure boba bari kubaribaza none ni ibiki biri imbere ni ibiki mugiye gutegura boba bari kuratumviriza hari ibindi bikorwa mwoba muri ko muriyumvira gushira mu ngiro gutegura ubwo abarundi basanzwe baraho mu ntara ya South Australia
Muncamake nkuko mubivuze tumaze gutunganya uno munsi mukuru je ubwanje nize ibintu byinshi nasanze dufise ubutunzi budasanzwe mu Barundi bari hano mu ntara ya South Australia twasanze hariho imigwi y'intambo myinshi abakora utugenegene batwinshi imigwi y'abavuza ingoma batamba indirimbo z'ikirundi abaririmbyi baririmba mu buryo butandukanye none twaje twimvira yuko twotegura isabukuru izoba mu kwezi kw'12 aha ngomba mbere cyumuneho nakaje gutumira abantu bo mu state yose ko nimba ikiza cha coronavirus kizoba cyatanze gahengwe ko bo kwita byo sabukuru yacu ubutwe turatunganya amanama turabe yuko imigwitwe yose yoje hamwe kugira ngo dutegure iyo sabukuru izomara nk'umunsi wose abantu bari kubarigi naberekana karanga ku Burundi hanyuma kandi tuteye nakama abantu bose bo dufashe muri iyo sabukuru kuboza bakadufasha muri iyo sabukuru turizera ko bizogenda neza kuko nasanze dufise ubutunzi bwinshi budasanzwe hano muri South Australia kandi ndizera ko no muzi n'intara za Australia aho abarundi batuye nabo bafise ubwo buhinga nifuza yuko mu ruko kwezi kw'12 twoshyira ingufu hamwe kugira ngo twerekane imico y'akaranga ku Burundi
Bwana Elias Kabura ndagushimiye
murakoze cyane Amede hanyuma turashimye no kukanyamuduhaye kugira ngo dushobore gushikiriza ibyimbiro byacu kuri radio yanyu twizere kuri mu rutera kamo kandi tuzobitaba murakoze cyane bye
murakoze namwe yari SBS mu Kirundi na haturangirije rero ico kiyago twari kumwe na Elias akaba ariwe aserukira ishirahamwe ry'abarundi ngaho mu ntara ya South Australia tukaba tumushimiye cyane kukamo yaduteye murakoze cyane namwe muri ko muradukurikirana naho ubutaha mu kindi kiganiro nitwa Jean Paul Amede bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com.au/radio app